Ndabaramukije mwese muteza amatwi ibiganiro vya radio Isanganiro kaze mu makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri bikuru byagize umwana w'imyaka 12 niwe yakomerekejwe n'igisasu ntezwa ntoki mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu muri katiye y'Inyakagunda zone Rugombo kumine cy'ibitoki ntara ya Bujumbura inzu z'ubudandarizo amabanki isoko ya kijambere ya Rugombo eka n'amashuri bikaba byaciye byugagwa biturutse kuri uwo mutekano muke n'umwanyagihugu bakorera imirimo yabo hagati mu gisagara cha Bujumbura kwibarabara bita Avenue de la Métier bararajwe ishinga n'icyagaruka cy'umuyaga nkuba riguma gibonekeza muri ako gace basaba ashyira hamwe kagidezo kubafasha mu gutera umuti ico kibazo kugira bakora akazi kabo borohewe nagiye ushyira hamwe izere ntwihebure rihanya na gatse kakazi na muntu risaba mushikiza amanza kizigenza wa Repubulika erutse kugenwa muri ayo mabanga gukora ibishoboka byose kugira abandanye gushyira mu ngiro ire kugwa ryapfungwa hisunzwe ingingo y'umukuru w'igihugu yogabanya abapfungiwe mu mabohero ahasaba kandi ko amenyeshamakuru Sandra Muhoza na Kini Claude Nduwimana buri kugwa cyo kimwe n'abandi barundi bapfunzwe hatisunzwe amategeko mu buhinga bw'ivyuma na Rubendo wayo kuri Mikoni Provisi niyo nkuru
Isanganiro inami sumbingimba
ana makuru tuyahera mu gisata cy'umutekano umwana w'imyaka 12 niwe yakomerekejwe n'igisasu ntezwa ntoki mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu muri katiye Nyakagunda zone Rugombo kumine cy'ibitoki ntara ya Bujumbura ninazana neza iruhande y'uruzi Nyakagunda nko ku metero 200 z'urusengero rwa Libre Methodiste rwegereye imva ziraho bita ku badagi abanyagihugu bahegereye bagasaba ko ibiriko bibera mu gihugu kibanyi cya Congo bitoza gutozikaza umutekano muke muri icyo gisagara cya Rugombo inzu z'ubudandarizo amabanki isoko ya kijambere ya Rugombo eka n'amashuri bikaba byaciye byugagwa biturutse kuri umutekano umuke tega amatwi bamwe muri abo banyagihugu bahegereye rano majwi yegeranijwe na mugenzi wacu Jackson Bahati
twe twari duhagaze twe turumviriza iyo bivugira tuzatubona ikibombe kiraje kica kirakubita hariya mu Nyakagunda hasi mu mazi impande mu mazu niyo gikubise hakaba hakomeretse n'umwana cyabaze ubusoge bamujye kwa muganga ubusoge buri hejuru je twari duhagaze ngaka kurushengero kuba Paul kuba dagi bo dufasha bakaraba ingere bakagira inyumvikano kugira twari ko tworonka amahoro ko nako twamaze kumva ko imitima yamaze guhagarara
ibi bintu nuko bo kumvikana cinkabo bagwanyi bakaraba ko ngene boza barasa nabo nyene bakareka kurasa abanyagihugu kuko abanyagihugu twe nacyo turi ko tuzira gakweka bariko bayikora bakaraba kongene n'abanyagihugu bo bakingira kuko ntiboca baduhora ibyo mu nzego zo hejuru twe tutazirimo turabanyagihugu ntiho buri ubwoba kuko uri kurumba ibintu bijya bukabi bikubica ucubure uhungana abana n'ibiki byose ukacubura kongene ubigenza
ibintu novuga yuko bariko baratuvyonga abo bagabo kuko twebwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi turatekanya ariko nabo bariko baturungikira amasasu n'ibibombe bikomakomeye cyane icyo twobona aho kugwa yuko babyumvikane ko bareke kuguma badutera amasasu imiryango yacu igira umutekano muke
umushikiranganji wa leta wa mbere wa leta y'u Burundi ahamagarira abadandaza gutanga indangabuguzi facture electronique ziva ku mashini nyabwonko y'ikigo OBR kijeje gutorokanya amakuru n'amatagisi ya leta abaguzi nabo abahimiriza gusaba abadandaza mwe niyo ndangabuguzi igihe cyose baguze ikintu umuntu mbere yo kugwiza amakuru n'amatagisi nyuma yaho vyagaragaye ko kuva hatanguye gutangwa indangabuguzi igitekerezo cy'amakuru n'amatagisi yatojwe ciyongereye nayo komisiyo mukuru wa OBR akagabisha abadandaza badatanga indangabuguzi bikaba byavugwa igitega kuri uyu wa gatanu mu birori byo guhimbaza ku nshuro gira 10 umunsi wahariwe umutanga koli Gerard Nibigira
Mwijambo giwe umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor naho ntuye yasavye abadandaza abataragura utumashini nyabwonko dutanga impapuro ndangabuguzi zemewe n'ikigo OBR kijejwe gutororokanya amakori ya leta kutugura vuba kandi bakadukoresha mu guha abaguzi impapuro ndangabuguzi zisohogwa n'utwo utumashini zitwa facture electronique mu gifaransa abaguzi nabo abahamagarira gusaba abadandaza kubaha izo mpapuro ndangabuguzi igihe cyose baba baguze ikidandazwa icyarico cyose arongera kamenyesha ko mu minsi za abakozi ba OBR bazofata ibidandazwa byose cyangwa ikintu cyose umuguzi cyangwa umunyagihugu azobafise ariko atagifitiye urupapuro ndangabuguzi rusohogwa nako kamashini muri ico gihe ico kidandazwa cyangwa ico kintu nyenecyo azogisubizwa ariko atanzi hadabu lingana n'ibice 20% by'igiciro cy'ico kintu umushikiranganji wa mbere akibutsa ko ivyo byose ari kugira ngo amakori n'amata serivisi yinjira mu kigega cya leta yongere asigura ko kuva hatanguye gukoreshwa mwe n'izo mpapuro ndangabuguzi ziva mu kamashini gatangwa na Ober amakori n'amatagisi byinjira mu kigega cya leta byongerekanye ahatanga karorero ku meza ane aheze ya Mukakaro Myandagaro Nyakanga na Gitugutu y'umwaka w'amakori turimo ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ahavuga ko mu kigega cya leta muri icyo kiringo hinjiye amahera angana n'imiliyaridi amajana cyenda na mirongo itanu n'umunani n'ibicendwi by'amafaranga y'amarundi mu gihe hari hitezwe amahera y'amarundi angana n'imiliyaridi amajana cyenda na mirongo itanu n'indwi n'ibice cumi na bine bivuga ko hinjiye ibice ijana na kimwe ku ijana by'amakori n'amatagisi kubera gukoresha izo mpapuro ndangabuguzi zo mu kamashini. Nawe komiseri mukuru wa OBR Emmanuel Mbonihankuye aragabisha abadandaza abataragura utwo tumashini twa OBR hamwe n'abatuguze ariko batadukoresha ababwira ko bafise ubuhinga bwo kubamenya kandi vyoroshe kandi ko ibihano bikomeye bizofatigwa uwo wese azokwagigwa n'iryo kosha. Igitega Jean Bigira ku Radio Isanganiro.
Arakoze jahari nibigira tukiri aho nyene Gitega abanyeshuri babiri bo kwishure shingiro rya Gahehe zone Kabanga komine n'intara ya Gitega barakomeretse umwe muri bo akaba ariko aravurirwa ku bitaro mpuza ntara bya Gitega nyuma y'imvura ivanzemo urubura n'umuyaga yaguye ku muhinga mukuru uyu wa kane aho yaguriye amabati y'iryo shure ibindi byononywe n'iyo mvura akaba ari mirima n'inzu zikaba zaragurutse. Nkunzimana Donatien arongoye umutumba wa Gahehe cyo kimwe n'abanyagihugu barongoye basaba leta canke imvukira zimaze gutera imbere canke uwundi wese yobishobora gufasha imiryango ivyabo vyononekaye akaba ari nkudukesha mugenzi wacu Fiacre Ndikumana.
Isanganiro
Radio Sanganyiro ano makuru twabateguriye arabandanya ishira hamwe Izere Ntwihebure rihanira gateka kazi na muntu risaba umushikiza manza kizigenza wa Republika aherutse kugenwa muri ayo mabanga gukora ibishoboka byose kugira abandanye gushira mu ngiro irekugwa ry'abapfungwa hisunzwe ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugabanya abapfungiye mabohero. François Xavier Ndaruzani yarongoye iryo shira hamwe asanga kandi bituma mabohero aguma yuzuye ariko inyamira mabi ngo zihonyanga amateko agenga ubutungane agasaba kandi ko amenyesha makuru Sandra Muhoza na Kini Claude Nduwimana buri kugwa cyo kimwe n'abandi barundi bafunzwe hatisunzwe amategeko.
Mu Burundi twafise ikibazo cuko abantu bapfunzwe ari benshi ugasanga abari bateguriwe gupfungwa muri ivyo bibanza n'abahari biratandukanye cyane. Rero tugasaba yuko umushikiza manza kizigenza wa Republika aheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu yokora ibishoboka byose kugira ngo abandanye kampanya yari yatangujwe n'umukuru w'igihugu ku igenekezo rya 14 munyonyi mwaka w'ibihumbi 2024 muramza aho yari yatanguye ibyo kurekuza kampanya yo kurekura abanyororo twarabonye uko mu nyuma byarahagaze. Rero tugasaba yuko umushikiza manza kizigenza wa Republika yoheza uno munsi agaheza akabandanya icyo gikogwa. Ikindi naco nuko dufise abantu benshi bamaze kutwitura bari mu mpimba cyacane aba a wasanga basavye amadeni mu ma microfinance gasanga baci bapfungwa. Mu bisanzwe ibijanye na gusaba amadeni mu microfinance cyangwa mu banki ni affaire civile mugabo uri kwaraba babihinduye penale rero benshi barapfunzwe. Aha hariho nk'umwe aheruka kutwitura Gervais Ntirampeba yarongoye microfinance twikangura yari president wa conseil d'administration uri ko araba ukuntu yabidusigura urabona yuko Berbe ntacu yari bwakore co tuma apfungwa mugabo no munsi ajyamye mu mpimba kandi byaragaragara yuko Berbe bari ko arakora no kugira ngo iyi microfinance twikangure ibandaye ikora. Ikindi naco twashaka dushikirize nico gusaba umukuru w'igihugu umushikiza manza akizigenza wa Republika kugira batezurire umenyesha makuru Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwiman kuko mu manama tujamwo haba ngaha haba i Geneve turama twabajije ico kibazo cabagiye ba journalist. Rero tugasaba yuko bo kwiga dosiye zabo n'ukuri bagatezurirwa kuko igihe bamazeyo kiragaragara yuko ari gihe kirengeje ugiranije n'ibyo twumvise by'abapfunze.
François Xavier Ndaruzani yarongo ishirahamwe izere ntwihebure mu gisata cimibano bamwe mu banyagihugu akuri imirimo yabo hagati mu gisagara cha Bujumbura kwirabara bita Avenue de l'Amitié bararajwe ishinga n'icyo gukurika cy'umuyaga nkuba riguma gibonekeza muri aho gace abaganire na bagenzi bacu kuri uyu wa gatanu bavuga ko bikogwa byabo bisa n'ivyahagaze bigatuma bagira uruhombo runini mu kazi kabo ndetse n'abakiriya bagatakaza icyizere abanyagihugu basaba ishirahamwe regidezo kubafasha mu gutora umuti cyo kibazo kugira basubire gukora borohewe tubatega amatwi
cyambere na mbere kitufasha gukora amatara ubu tumaze umwe turaju na matara tufise donc akase kahagazi nga turafise ama projet mesh turakora abandi kandi ahanyene no munsi mu gatondo haje abakire batatu kandi arabemereye ko no munsi vendredi application zizo baziheze vera info zivuye ku matara na kazi twakoze donc turi abide confiance ihari mu bakire biwacu
hano kazi wacu turahomba cyane ku kanje ndi umustajeur wadufise liste y'ibyo tuzokwiga rero amatara maze umwanya atayahari no kuvuga uwo munsi hari ibyo tutaba tubonye ibintu ngaha bironekara kuko abantu baraza kutubwira ngo tubakorere rero tudafise umuyaga nkuba biratugora ko dukoresha imashini izo mashini rero ata matara hari dushobora kuzisharja
ku minsi maze tutagira amatara twete ko turahomba amatara ikarapfa ibintu byose bikanye ntitubironka
ku misanzwe abakiriya bacu bakunda ibintu bikanye bituma nabakiriya batuca tubabura kubera ibintu bitabikanye
umukiriya aho nganye ni musanze gusa nyene mwino minsi ntabwo dushaka kwa nk'ibintu dushaka hagiye tuba dukeneye amazi akanye cyangwa se amatakanye cyangwa se nk'ifana mugabo kumvuza amatara ntibigikunze no mu kazi biratugora hagiye usanga dukenera umuyaga nkuba kuko dukore amatelefone asanga yazimye nk'umuntu ukoresha telefone ejo
iyo atamatara ahari ntidukora kuko biratwononera muri byose turakorana manikire petikire inzara byose bisaba umuyaga nkuba rero iyo atamatara hari umva birica akazi ntidusaba kuronka ingene turi ha iyo noye abo bakozi bakora ibyo bindi barasha uri kuri sopa mu buryo utaba winjije urumva ko bitwononera
icyo turasaba kuri regidezo agerageze kutufasha kugira ngo ibintu bive mu nzira
aba regidezo kugira ngo itonse amatara muri no minsi kugira ngo dushobore kubandanya dukora tworohe
dusaba yuko regidezo ibintu byo gucika amatara iyo bigabanye ikazira dufasha kugana natwe tubashe kudandaza
twosaba yuko boturonsa amatara kubera biradufasha mu kwiteza imbere no guteza imbere abandi tukagira ico twimariye nabo bakagira ico bamariye imiryango yabo
twaneza namakuru mu ntara ya Butengerera aho abanywanyi bishira hamwe byo gutuma tumana ko onatere bo mu karere ka Ngozi bidoga ko indwi zigira zikwire zitatu badashobora guhamagara na canke barungikiranire ubutumwa bavuga ko bahomba ibitari bike gutyo bagasaba onatere guterera umuti cyo kibazo umuyobozi ajeje ubuhinga muri onatere ku rwego rw'igihugu avuga ko ari ingorane bagize y'ubuhinga ariko agahomuriza ko hari bahinga barungitswe Ngozi kuraba ko agorane bogatorera umuti apoli muzagara
uko abanywanyi babona tere babivuga batanguye kubura gose umuhora igenekerezo rya 20 z'uko kwa 11 guheze kuva ico gihe nta butumwa message bwagenda eka no guhamagara kuri WhatsApp canke ku telefone yo mu biro ivyakunda ivyo nkuko babandanya babivuga byatumye ibikorwa vyabo bihagarara aho niho kugurisha amayinite abakoresha uwo muhora mu gukora rudandazwa abakorera mu biro bakoresha telefone zo mu biro ntibasubiriye guhamagarana kandi ngo byabafasha mu kuvugana ivy'akazi nabo bakorana mu buzi ubucanke buriya bwa leta bakidoga ko bagira uruhombo runini gucyo bagasaba onatere gutorera inyishu iyo ngorane akazi gasubire gukogwa Clovis Nugame umuyobozi w'ubuhinga muri iryo shirahamwe rya leta ryo gutumatuma nako avuga ko ico kibazo bakizi ko hari umugwe bahinga warungitswe Ingozi kuraba iyo ngorane akizeza ko vuba bisubira gukora iyo ngorane yanavugwa no mu karere ka Kirundo Kayanza bisigura ko ari muri butanyerera yose nkuko abo banywanyi babivuga Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
arakoze Apolinaire Muzagara gushikira uburyo bwerekerondo kajanye n'amagara meza gukurikirana abavyeyi bibungenze cyangwa bamaze kwibaruka bimwe mu bikorwa birangugwa n'abakorera bushake mu kigo Abubefe bivugwa na Delphine Manatunga rongwe icyo kigo mu gihe tariki ya gatanu kigarama buri mwaka rumunsi muzima kongwa hariwe abakorera bushake avuga kandi ko mu gihe himbazo ryo munsi rihuranye n'isekeza y'iminsi 16 cy'ugwanya amabi afatiye ugitsina bariko bakwiragiza ubutumwa ku mbuga ngurukana bumenyi zabo bashigikira iryo sekeza
abakorera bushake rero baraterera mwishigwa mu ngiro ry'ibyo ryiyemeje imbono kazoza hamwe n'amateka yishira hamwe ABUBF igikorwa c'ubukorera bushake gikorwa kwinshi hariho guhimiriza mu kibano hariho gutanga uburyo bwirondoka rijanye n'amagara meza hariho kurungika abantu aho bashobora kuronka uburyo hariho gushigikira umugwi w'ugwaruka rw'abakorera bushake n'ibindi n'ibindi intumbero rero yo gutangira itangazo uyu munsi mpuza makungu wahariwe abakorera bushake niyo kumenyekanisha uruhara rukomeye rw'abakorera bushake hamwe no gushigikira ibikorwa byabo n'intererano yabo mu guteza imbere amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ndetse n'igihugu abakorera bushake barafasha mu gusigura uburyo bwerekeye irondoka rijanye n'amagara meza gukurikirana ababyeyi bibungenze canke bamaze kwibaruka gutandukanya imbyaro kuvura abagize ibibazo byo gukorora imbanyi no gupimisha ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka barahimiriza abantu kwijukira ibyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ishyirahamwe ABUBF kuri uyu munsi wahariwe abakorera bushake ryafatiye ku kivugo kivuga kiti tuje hamwe kubw'uburenganzira bwerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kuri bose
umuntu agenda n'umugera wa sida yakurikiza impanuro za muganga arabaho neza nk'abandi ahubwo agashobora gukora n'ivyo bamwe badashoboye bivugwa na Seria Kenzeyimana umwe mu gwaruka y'imyaka 28 agenda n'umugera wa sida ahavuga ko mu minsi ya mbere akwimenya byamugoye kwakira ariko mu nyuma afatiye kungene yaba muri babiri ba mbere mu myimenyerezo yo kwinonora imitsi byamuteye kubona ko adakwiye kwikumira mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rugenda n'umugera wa sida bavuga ko ugwaruka ruri muri iryo shyirahamwe baruba hafi mu kubatera intege ido ni ido na ohonera mucyo
maze kubimenya umwaka w'indwi n'umunani nararitse amarira menshi kose kubera
Siria Kenzeyimana numwe mugwaruka agenda n'umugera wa sida akaba afite imyaka 28 uwo yavukiye muri ntega mu ntara ya Kirundo ya kera avuga ko yamenye ko afite umugera wa sida ku myaka 14 yiga mu mwaka w'indwi ngico gihe byaramunaniye kwakira ngaho byatumye atangura kuronka amanota mabi bitewe n'uko yibaza ibibazo byinshi akabura inyishu mu gihe ariwe yavukanye umugera mu bandi bavukana ngico gihe kiramufasha nk'uko yakunda gukina umupira w'amaguru akongera gakina na karate ibyo ngo byaramutera intege gukubera basanga za muri babiri ba mbere bakora neza imyimenyerezo
bitanga kuyakira bukebuke kubera mu byo nasanga ndimo byose nka karate nasanze turi abana babiri tudomina mu bana bashika nka 20 ugasanga arimo abandi ushimbara na pomaje zitanu zirabananira gukubita niho naje naca numva menga ntacu bitwanye mba byarashitse yaba ku mubiri yaba umuntu uza mu mutwe kwa narabona naramenya mu ishure
mu nyuma ngo yavuye aza kwandaniza amashuri ya kaminuza i Bujumbura mu gisata c'inyifato aho yaciye aja no mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rugendera umugero wa sida RNG plus bakaba bamufashije gutahura ko adakwiye kwikumira ahubwo yotegura gushaka ku ndoto ziwe nk'uko bikorwa ku yindi migwi y'abantu batagendana umugero wa sida
byadufasha ahanini nuko badutegura katubwira yuko imbere ari heza twumve yuko ibyashitse imana ntibyashitse kubera ngo itwanka icyo uzoho umutwe nico kizo uzojam ukumva yuko menguri uri magoya yagi mu mubiri ntacu shobwe ni iki nuko rero tegura mu mutwe umve ko byose atana kimwe kidashoboka
hagataho Siria kenze imana ahamagara urundi gwaruka kwirinda imibonano mpuzabitsina ngo kuko ariho bandurira umugera wa sida ariko ngo kuba bimaze gushika ubu kwihutira kumenya amagara yabo ko yifashe cyane cyane ko muri kino gihe umugambi w'igihugu ujeje kugwanya umugera wa sida hamwe n'ikigo citaho abagendana umugera wa sida ANSS bamenyesheje ko mu bari kubarandura umugera wa sida ugwaruka rufise hagati y'imyaka 14 na 25 bazi imbere
abo babatinya kuja kwipimisha boja kwipimisha kamenya magara ya kubera mumanya ari karanga uja kwipimisha agasanga ara ugendana nuko abari karanduza abandi amaze gusinzikara kubera umugera si wokwica wicwa n'izindi ngwara usanga ziriko zirinjira namwe bituntu ibiki rero bimaze gufatanga na byose wase kuraba mugara uko ameza akirikare wipimishe uzoza kuja kwipimisha uri ku musego
wiri hategeka imana hajirwe by'imyifata mu ishiramwe rihurike mu gwaruka rugendana mu mugera wa sida avuga ko ikintu cambere bafasha ugwaruka ari kubahimiriza gufata neza imiti kindi uri kubatera intege bafatiye mu gutanga uburoriro ku bantu bagendana mu mugera wa sida bubatsingo bakibaruka abana canke bafise ibyo bajejwe bikomeye mu mashirahamwe atandukanye
kumwereka ko bajya bose bari kugenda mu barabara ntugire ngo nuko bakomeye ntugire ngo twatagenda mu gracide kigira gupimisha ama ijisho wewe rero kome wabimenye kushandwe na mu gracide fata amagara yawe mu mino mubifashijwe n'abasanzwe bakurikira n'abaganga twabwiye ati ejo ni heza imigambi ya witegura neza dufise n'akarorero twabwiye ati urabona naka
Munamwe kwigerekezwa 2026 kwezi kwa 11 n'umwaka wa 2025 cyo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida abatanze ivyigwa berekanye ko ibikorwa byo kwipimisha umugira wa sida byahungabanye ku rugero ruri hagati ya 2026 na 50% nubwo biruko umugambi w'igihugu jeje kugwanya umugira wa sida uratera kambo abantu bose bifuza kwipimisha umugira wa sida kwitura amavuriro ngo kuko ibikoresho bihari ngo nubwo imfashanyo ata cyo kugwanya umugera wa sida zagabanutse ngo ibyankenerwa bibandanye biboneka biciye mu twigoro twa leta n'abayifasha
ohanira muco ni hano cyo turangiza no makuru tuko turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza biri shimira na Arben Duwayo rekatumajwi abashikira mwa 10 na Clovis niyo nkuru